ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo abaduteza amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Oriane Itangishaka yoboye ibiganiro byo kuri nosaha uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi mu Rwanda kuri uyu wa gatanu sentare y'ikirenga yaraburanishije urubanza umushikirizwa manza Edouard Murangwa yarezemwo leta y'u Rwanda avuga ko itegeko rigenga amakori ku butaka ryasohotse umwaka uheze niteye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Rwanda uyu munyamategeko asaba sentare y'ikirenga gutesha agaciro zimwe mu ngingo ziri muri iryo tegeko ni inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
Mukirego yatanze umunyamategeko Edouard Murangwa yasabye urukiko rw'ikirenga gukuraho ingingo ziri muri iri tegeko rigenga imisoreshereze ku mutungo utimukanwa zambura umuturage uburenganzira ku mutungo we uyu munyamategeko asobanura ko hari ingingo ya 16 17 19 na 20 ziri tegeko zihabanye n'itegeko nshinga kuko zicamo ibice abasoreshwa uretse uyu munyamategeko wagaragaye mu rukiko rw'ikirenga izindi mpuguke nyinshi ziswe inshuti z'urukiko za mu cyumba kiburanisha bamwe bashyigikiye iseswa ry'izingingo abandi bashyigikiye ko zaguma mu itegeko inshuti y'urukiko yavuye mu ishuri rya kaminuza y'u Rwanda yigisha amategeko turatsinze Emmanuel yavuze ko kongera umusaruro w'inzu zo guturamo ukaruta uw'inzu zo gucururizamo n'inganda bitumvikana kuko izo zindi arizo zunguka cyane
mufate amazu bitewe n'icyo yagenewe asoreshwa umusoro utandukanye inzu zo guturwamo uvanyeho ituwemo n'abanyira yo isoreshwa umusoro ungana na 1% buri mwaka ry'agaciro k'iyo nzu none inzu y'ubucuruzi igasora 1/2 cy'inzu yo guturwamo isora no kuvuga 0.5% hanyuma inzu z'inganda ndetse n'iz'ibigo biciriritse n'ibigo bitoya zigasora 1/10 cy'inzu yo guturwamo isora urumva rero iryo tandukaniro ririmo hagomba kuba hari impamvu zifatika zashingiyeho n'umushinga w'amategeko kugira ngo iryo tandukaniro barishyizeho gushyiraho itandukaniro ntabwo ari ikibazo ariko iyo tandukaniro ryaba ririmo kudatanga ubutabera cyangwa se hakagira ababangamirwa mu bijyanye n'iterambere n'ubundi burenganzira bemererwa n'itegeko nshinga icyo ngicyo kiba ari ikibazo
inshuti y'urukiko yitwa Habimana Pio we yavuze ko umusoro mwinshi ubangamiye abaturage ari ikibazo kuko ushobora gutuma batakaza uburenganzira ku mitungo yabo yavuze ko ingingo ya 19 ya 20 by'iri tegeko bisa nk'aho ari ibihano kurusha kuba imisoro yatanze urugero nk'aho umuturage ufite ikibanza uyo kidakoreshejwe vuba ibyo cyagenewe icyo kibanza gicibwa 50% cyangwa 100% by'imisoro uyu wiswe inshuti y'urukiko yavuze ko mu bisa nk'aho ari ibihano kandi kuba utubatse nta cyaha cyangwa ikosa uba wakoze undi wavuze nk'inshuti y'urukiko ni Ingabire Makire uyobora Transparency International Rwanda aha yavuze ko gusoresha umusoro mwinshi ibibanza bidakoreshwa n'ibibanza birengeje urugero bihabanye na politiki y'imiturire mu gihugu yavuze ko niba leta ishaka ko abaturage bose bagira aho baba bitazakunda mu gihe uwaguze ikibanza akajya gushaka amafaranga yo kucyubaka azajya agaruka ayo yakacyubakishije akajya kuyishyura imisoro yabaye myinshi ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko iri tegeko ribabangamiye ndetse batakambiye inteko ishinga amategeko igihe kinini mbere y'uko ritorwa ariko bisoza iri tegeko rigiyeho
ikibazo nyamukuru aho kiri ubutaka bwahoze ari ubw'umuturage abukomora ku bakurambere be cyangwa ari ubwo yiguriye atanze amafaranga ye leta iza gushyiraho itegeko rivuga ko nta muturage uzongera kugira ubutaka yaba yarabuguze yaba bukomora ku miryango ye ubutaka bubaye ubwa leta bwose umuturage azajya bukodesha na leta igihe runaka ubwo bivuze ko ubutaka butakiri umutungo w'umuturage ya leta iragaruka ariyo yishyuza ubukode iragaruka iti noneho ugiye no kuzajya unabusorera uko nge mbizi ntabwo umuntu asorera ikitari iki ntabwo usorera ikitari umutungo wawe noneho byajya gukabya ukanasorera wa wundi ugukodesha
abunganira leta bo bavuze ko nta kibazo ritegeko riteye bemeje ko itegeko ritavangura nkuko batanze ikirego babivuga kuko amategeko yose y'imisoro abafite ibyiciro runaka reba kuba inzu zo guturamo zisoreshwa rimwe ku ijana naho inganda nizo gucuruza zigasoreshwa zero n'ibice bitanu ku ijana abanyamategeko bunganira leta bavuze ko nta busumbane buriho kuko n'ubundi inganda cyangwa izo gucururizamo biba bifite agaciro kanini ku buryo birangira n'ubundi aribo bishyuye menshi ikindi abanyamategeko bavuze ngo nuko abafite inganda n'ubundi bucuruzi batanga indi misoro myinshi bishyura bitewe n'ibyo bacuruza Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege wari uyoboye inteko y'iburanisha igizwe n'abacamanza batanu yavuze ko umwanzuro w'uru rubanza uzasomwa ku itariki ya 29 z'uku kwezi kwa 11 Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Abanyepolitike batandukanye baragize ico bashikiriza inyuma yaho intumwa ya ONU ku kibazo cy'u Burundi Michel Kafando atangiye imihoho umugambwe uri ku butegetsi ubona ko ari kimenyetso cy'uko amahoro yabonetse abatavuga rumwe na leta nabo bati yabuze abamushigikira mu gikorwa cyo guhuza abarundi inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Kubw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubona intumwa idasanzwe gishamwe mpuzamakungu ONU ku kibazo cy'amatati ari mu Burundi Michel Kafando yaratanze imihoho ni kimenyetso cy'uko amahoro n'umutekano byasasagaye mu gihugu Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe uturukamo umukuru w'igihugu yabicikije kuri uyu wa kane mu masengesho uwo mugambwe wari watunganije
none yashakaze bahora ko ya Kafando Mbere umuntu harimo abo uri ndeje kiri hari agushwana muri nation zene ngo urukore ko kafa. Bonye ne babonye ko bikwiye. Ijwi ry'Imana ryaragere rangarindi. Ntibaje mu matora hakiri tatse bavuga bati hari hindyane hagati y'abarundi. Kuko igihe hose hari ho muhuza nuko hariho ahuza abantu ariko bararyana. Reka hajya cyane n'ikimenyetso gikomeye. Oni yasinya yuko mu Burundi abantu bariko bararyana nico gituma umuhuza gakenewe nari mushaka mushaka waje kugira itangazo ngo twabonye ko mu Burundi yatangiye ikihari none ntibikenewe kwa umuhuza oya bavuze bati umuhuza atagikenewe nuko atamigwi ihanganye ikihari ijya ni message ikomeye
Yamara abatavuga rumwe na leta bobotse ko babibona umugambwe sawanya Frodebo ubona ko iyo ntumwe yawo ni itashigikiwe bikwiye nabegwa n'ikibazo cy'amatati ya politike haba mu Burundi canke akarere kari kafashe ico kibazo mu ntoke Fenias Nigaba avugira sawanya Frodebo
turavye bihe yakoreyemwo abateriza kumufasha ingene bitwaye tubona ko ahubwo yari yarihanganye kuberako oni yareshatse ko yofasha u Burundi kugira ngo batorere muti amatati ya politike yari mu Burundi abo byega rero ntabwo bamufashije neza ashaka kuvuga ubutegetsi ruvuga leta n'umugambwe CNDD-FDD nabo bakorana ntabwo bakoze igikorwa bateza gukora neza nuvugana abandi banuvuga ko bari muri opposition nabo nyine byarabagoye ntibakoze neza igikorwa bari bategeza gukora turabye rero n'abakuru b'ibihugu mu karere nabo nyine Burundi burimo ibyo bateza gukora ntibabikoze neza kuko nabo nyine yarabivuze ko atigeze aronka ubufasha uvuye kuri abo bantu mwarabonye ko wafasha kugira ngo ibyo bigande bizogende neza Perezida Mukapa nawe nyine yatanze imihoho kubera ko yabonye yananiwe bamunanije
Abanyepolitike bahunze Burundi nabo babibona ukundi urunani rushasha Sefort Arusha ruherutse kwiyonkora kuri Senared rwari washinzwe mu mwaka w'2015 rurashima iyo ngingo ya Michel Kafando yabuze atwara igihugu cya Burkina Faso Frederic bamvuga inyumvira icegera cy'utwara Sefort Arusha avuga ko Kafando yabonye leta y'u Burundi itamworohereje ndetse na bamwe mu banyepolitike bisubiye ko bagashaka gutaha gutyo Kafando kaburi chafata
icambere nuko birukanye userukira ishyirahamwe Nations Unies abije bateye akazi na muntu mu Burundi biro byirugagwa kandi bitagusubiza inyuma ibyo mu bisanzwe ni nkuko narasa n'unamiwe kubera ko yabwirizwa kuganira nabo byango batori inyishu bahagume byaranje icya kabiri mu kufasha abarundi ngo by'ukuri habe ibiganiro bihuza abarundi batari Bujumbura n'abarundi batari kumwe nayo baba bari hagati mu gihugu afite abari hanze y'igihugu. Icya gatatu ni iki abonye aho abantu bariko bagwana ngo bagwanira amasezerano ya Arusha bakanumwumvisha akaza no kubaraba ngaha Bruxelles bavuze bati reka ibya Arusha twanze tubyihuse twigire mu matora ni ukuvuga ibyo baharanira baramuhenze yabonye ati je ndiko ndahuza impande zitarizo kubera ko harimwo abariko barasokora bigira mu byabo ashobongera ko nuko mu Burundi hasubiye kwadika intambara utabona neza ubwoko bwayo ubwo aribwo acabura ayakira n'ayabira wowe uri umuntu rero urabije ibintu byose bashobora kuvuga uti aho ndiko ndazereka ndabijebe.
Twibutse ko Michel Kafando mu gutanga imihoho ku munsi wa gatatu w'iyindwi yatsize yavuze ko oni vyayinaniye gufasha gutunganya ibiganiro bihuza bose mu Burundi. Uko niko yabivuze.
Justice que même si nous n'avons pas gagné la bataille du dialogue au Burundi.
Ndemeza ko nawo tutatsinze urugamba rwo gushiraho ibiganiro mu Burundi. Uruhara rwawo ni ntirusuzuguritse. Twaratumye mu karere babona ko amahoro mu Burundi ari kimwe mu byotuma karere kosigateka
na Burundi est un impératif catégorique pour la paix globale dans l'ensemble de cette région.
Imbere yaho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yabwiye akanama kajeje umutekano muri ONU ko mu Burundi hakiri ibimenyetso byo kutihanganiranira mu bya politike mu gihe atanameze umunani yasigaye kugira ngo habe amatora. Na Kafando imbere yuko akuramo akarenge yavuze ko icyuka atari ciza muri politike. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Barakoze bagenzi bacu Pierre Claver Niyonkuru na Assumpta Kaboyi ku makuru badushikirije. Ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Ikaze mwese.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ngenda bahe ikaze ivyamenyesha makuru n'ubutungane mu gutangura amenyesha makuru bane bikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo mu Burundi bagiye kubandanya bapfunzwe. Sentare nkuru y'intara ya Bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanye. Mukanya mvuganye na Antoine Kaburahe yatanguje ikinyamakuru iwacu ambwira ko inkuru ibaye inca mugongo ku banyamwuga no kubakorera ikinyamakuru iwacu.
Ingingo tubabaze cyane kandi dutangaje kuko nkuko twaje twivuga kuva bagifatwa nta cyaha twiyebye tubona kibagira. Bagenzi bacu bagiye kurondera amakuru nkuko umumenyesha makuru wese abikora iyo yumvise ibintu byabaye. Hari havuze yuko habaye igitero mu Rubanza, niho rero bafata imodoka baragenda mbere bagiye hakiye bavuye Bujumbura saa sita n'iminota 15 ibitero byarayi bibaye mu ijoro rya kenya. Hanyuma rero bashitse Ubanza ntibaronse umwanya gukora murazi ko bakiri babahagarika babwira yuko ari kubafasha kubashyira muri sekurite. Mugayo sekurite bavuga ko abaye kubashyira muri kasho mu ntango mbere babashyize muri kasho ukuntu kumeze nabi cyane ntawo kwirirwa bigaruka ko. Hanyuma rero barahava barabimura parike bashyira muri ibungiwero rya Bubanza. Uno munsi rero niho bategereza guca imbere ya magistra akavuga yuko abandanyije kubagumana canke abarikura. Ubu rero duje kuronka inkuru ivuye hari Bubanza yuko bakumiki. Inkuru rero tubabaze kandi dutangaje ko ku bwacu nta cyaha kibagira bakoze umwuga wabo.
Muri uko kubagumana igica gikurikira gica kibiki acaba ari ukubandanya bumvirizwa canke.
Oya, twebwe icyo tutugira n'abunganizi bacu dushatugira ibyo bita fair appel, ni ukuvuga yuko iyo ngingo tuyanka tutayemeye. Hanyuma rero ubutungane bukabandanya bukora ariko rero mu byo bagiriza murazi ko bagiriza yuko bakoranye n'abantu Burundi n'abagutera Burundi donc complicité. Tutatu ntacho bazotora nta nakintu bazotora kijya muri ibyo ubu rero twebwe tugiye kugira ibyo bita appel hama twandaye ubutungane bukore mugabo n'ingingo yabaje kanitangaje
muri uko kunguruza kwanyu murizera ko hari kizohava kivamo
eh iyo umuntu yunguruje uko abayizera iyo wunguruje nuko ubuzi uko atacho wagira handi yo bikwagira ubuti narafashwe none ga yimwe bagafata tani cyo bari bwakore kuba babugiye bafashe bataratangura nako kazi kayi kabatwaye ega kazi kumenyesha makuru murabizi ntikakorerwa mu biro ntikakorerwa ibujumbura bubitse kwa bayigitero mu cangu zo canke Makamba canke muyinga canke bubanza umumenyesha makuru agenda kurondera inkuru aho yayumvise inkuru ndi musanga ku biro nta kose na rimwe bakuye kandi iyo bagiriza nta na kimwe bazokwigira babatora kuko nta na kimwe kihari
Antoine Kaburahe mukanya mugitangura kutubwira uko mwakirie ino nkuru mwanavuze yuko bagifungwa amenyesha makuru n'umushoferi wabo batari bamerewe neza ubuho aho bari vyifashe gute
umunyororo nta nari muba mwiza nta nari mu munyororo byoha mugabo nuvuga ko ari hakarusho na karusho kuko aho bari bafungiye bwa mbere hari ahantu hari cyane ahantu hato n'ahajya abitabarira hari aho nyine nimwe bita kasho ubu rero bari muri prison y'ububanza nuvuga yuko ari bitende mugabo naho nyine ntibategeze ko bari ngaho
umwe mu bamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu biravugwa ko hari ingwara afise zitamwemerera kuguma apfunze gutyo ico kintu butungane hari ico goba kids
ego anyitse ndira ubusa umenyesha makuru amuzi asanzwe agifite n'amagara make aramerewe nabi umuntu afite amagara make twibaza yuko bukira bakanamutezurira wewe kubera amagara ko yivuta amagara twibaza yuko umunyororo azowushobora kuko asanzwe agwaye izo rero reka tubanze tugire iyo apel hama ivyo sogerageza gusaba yuko yotezurirwa canke bakaraba ingene babigira kubufungira mu bitaro nta munyororo azashobora nyese n'ukuri
Antoine Kaburahe mwatanguje ikinyamakuru iwacu mu gihugu cy'u Burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane
tukiri kuri iyo nkuru amashirahamwe atari make yaba ayo mu karere Afrika na mpuzamakungu akomeje kwiyamiriza ipfungwa ryawe bamenyesha makuru yekana bamwe mu banyepolitike b'Abanyamerika nka Karen Bass atwara akanama kungirije kajeje imigenderanire y'inama nshingamateka ya Amerika hamwe n'ibihugu bya Afrika kwa gatanu yanditse avuga ko atewe umutima uhagaze n'ipfungwa ryamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo mu rwandiko rwiwe yagize ati ndugure twa mugina ukwibasira amenyesha makuru nukwibasira ubwigenge bwa kiremwa muntu ndasavire kugwa bidatevye vyamenyesha makuru Agnese Ndirubusa Christine Kamikazi Egide Harerimana Terence Mpuzenzi n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bompi bakoreye ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'u Burundi mu Rwanda bushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu uriko buriga kuzindi ngamba zigamije gukumira ikiza ca Ebola cibonekeje mu gihugu ca Congo ni nama ikurikiye ivyarayihuje ba ministre ba y'abantu b'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Congo mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri no nkuru
ni inama irimo guhuza ministri w'ubuzima n'abayobozi b'uturere twose tw'intara y'Iburengerazuba abayobozi b'ibitaro abajyanama b'ubuzima n'izindi nzego zihuriza hamwe imbaraga mu gukumira ko Ebola yabona icyuhica mikototera u Rwanda iyi nama irimo kubera mu muhezo ariko mbere gato y'uko abanyamakuru bahezwa ministri w'ubuzima Dr Diane Gashumba yabanje gushimira inzego zose zakoze uko zishoboye Ebola ikabasha gukumirwa kugeza amagingo ikaba itaragera ku butaka bw'u Rwanda ariko ministri w'ubuzima asaba ko hatabaho kwirara
ku mipaka y'igihugu cy'abaturage cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'uturere two mu majyaruguru n'uturere two gushimira cyane ari abaturage ari abayobozi bose turabashima kuko imbaraga mushyiramo amanywa n'ijoro abajyanama b'ubuzima abayobozi b'ibitaro inzego z'umutekano abayobozi b'ibigo nderabuzima imbaraga mushyiramo zatanze umusaruro ikintu cyo gushimira ariko nta kwirara nubwo icyorezo kirimo kigenda kigabanuka mu buryo bugaragara abaturanyi nabo bashyizemo imbaraga zishimwa
iyi nama ikurikiye indi yarayibaye ku mugoroba w'ejo ku wa gatatu nayo yabereye mu muhezo ihuza abaminisitiri b'ubuzima Dr Diane Gashumba ku ruhande rw'u Rwanda na Eteni Longondo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo guverineri w'intara y'Uburengerazuba kimwe n'inzego z'u Rwanda zishinzwe umutekano amakuru ijwi rya Amerika ryahawe n'umwe mu bari muri iyi nama ariko utifuje ko amazina yatangazwa nuko mu byaganiriweho harimo kongera kunoza no guhuza ibikorwa byo kugenzura bambuka umunsi ku wundi ku mipaka ihuza ibihugu byombi, gushyira ku murongo abantu cyangwa amatsinda y'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mpande zombi, hakamenyekana imibare ihamye yabo, bikazakurikirwa no kubakingira. Hari kandi no gutangira gutegura ubukangurambaga ku rukingo rwa Ebola buzatangizwa mu mijyi ya Goma na Rubavu mu kwezi kwa 11 cyangwa mu kwezi kwa 12. Mu nama y'uyu munsi hatumiwe n'abahagarariye abajyanama b'ubuzima muri buri karere kagize intara y'Iburengerazuba kugira ngo batangire basobanurirwe uko bizakorwa n'uko basabwa kwitwara. Ibirimo gukorwa ha ku ruhande rw'u Rwanda bibanziriza itangwa ry'izi nkingo bigomba kuba bikorwa no ku ruhande rwa Kongo nk'uko impande zombi zaraye zibyumvikanye. Amakuru hagijwe irya Amerika ifite nuko Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda yamaze kwakira inkingo 2022 muzigera ku 200,000 zahabwa, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhabwa inkingo 500,000 zikazahabwa by'umwihariko abakora ubucuruzi cyangwa indi mirimo ibasaba kwambuka imipaka y'ibihugu byombi hafi buri munsi. Izi nkingo zigiye gutangwa ku nkunga y'abanye y'isi. Ku ruhande rw'u Rwanda, umushinga San Francisco ni uzashyira mu bikorwa itangwa ry'izi nkingo mu gihugu hose. Ministeri y'Ubuzima ikavuga ko izakurikiranira hafi inkurikizi z'izi nkingo mu gihe hari abo zagwa nabi. Muri rusange, Ebola iragenda icibwa intege ugereranyije n'umuvuduko yariho, nubwo abayandura bakomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu Rwanda nta n'umwe uragaragara. Abantu 3,152 nibo bimaze kwemezwa neza ko banduye Ebola kuva yadutse mu ntara za Kivu ya Ruguru n'iya Ituri mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize. Imaze guhitana 2,065, naho abandi 117 bikekwa ko ariyo bazize, mu gihe abayikize bose ari 1,048 nk'uko tubikesha Ministeri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakora mu nzego z'ubuzima banduriye Ebola mu bikorwa byo kuyirwanya bose hamwe ni 161, bangana na 5% by'imbumbe yabo byemejwe nabo bikekwa ko banduye Ebola kuva yaduka. Ni mu gihe abaganga hamwe n'ababafasha mu guhangana na Ebola bamaze guhitanwa nayo ari 41. Indi myanzuro iza kuva muri iyi nama turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Umugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aragarutse ku murongo wa telefone kugira atubwire ibyitanga imihoho vya Michel Kafando, ni intumwa ya ONU ku kibazo c'amatati ya politike ari mu Burundi. Claver, amahoro.
Amahoro meza vyane ninahaze.
Michel Kafando yari yagenywe ryari, yaramaze gukora iki kuri ico kibazo c'u Burundi?
Michel Kafando yahoze atwara igihugu ca Burkina Faso, yatwaye Repansafa kibanza, yari yagenywe na ONU itariki ya 5/5 mu mwaka w'2014 kugira ngo aserike intumwa, abe intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi. Akaba rero yari amaze gukora itari bike, yari yagiye i Bujumbura ahura n'abategetsi batari bake harimo nk'umukuru w'igihugu wo mwaka nyene. Yari afashije kandi guhuza Abarundi, yarakoranye n'umuhuza mukuru Matata Burundi yereka Gita Museveni hamwe n'ubundi bakorana Benjamin Mkapa. Barakurikije rero ibice bigera kuri 2 by'ibiganiro byahurije Abarundi yerusha muri Tanzania, ariko rero igice cya nyuma Leta y'u Burundi ntiyigeze yitaba ibyo biganiro, akaba ari nabyo mbere yashikije yerusha muri Tanzania ko byamushaguze cyo kimwe na Mukapa. Mu gutanga imihoho rero avuga ati, ngarakirije ngaha akazi nari nahawe, ntibyoshe ko ndangije, ntibyoshe ko mpeje akazi, Uburundi ntiturabona amahoro, ariko bibaye ngombwa ko ndabigarukiriza ngaha akaba yabigiye akanama kabone kagezwe amahoro n'umutekano.
Kuba ata avuga ko ari byinshi atashoboye gushika ko ni nayo mpamvu yatumye atanga imihoho, aratomora ati mvuyemo kubera iki?
Ntatomora neza ngo mvuyemo kubera iki, ariko we avuga ati, nari nakoze uko nshoboye cyo kimwe na bagenzi banjye kugerageza gutoza ambasade ari mu Burundi, atariko mvuyeyo hakiri akazi, ndetse kurangura kosa ibyo bikorwa hakiri akazi kenshi ko gukora. Asubiza ko mbere asize Leta yaramaze kumenyesha yuko itaje kutangira ibijyanye bihita Barundi.
Hari n'abandi bamubanjirije, aho ndavuga nka Benjamin Mkapa yahoze arongoye Tanzania, wotubwira muri make nabo nyene uko bakuyemo akarenge?
Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania, wewe yarasomoye neza yuko ashavuzwe n'inyifato ya Leta y'u Burundi kubona isitaze ibice bigera kuri 3 kuri 5 byose abahuza bari bateguye, bari bateguye ibice 5, ariko Leta y'u Burundi ibice 3 byose ntigenzi ibyisaba. Akaba yatanze imihoho mu ntango z'umwaka uheze, aho yavuze ko n'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Epfo bigeze bamufasha. We yavuze ati, ndangirije ngaha akazi kanje, ariko ngiye mbabaye kuko abo nategereza guhuza cyane cyane Leta y'u Burundi ntigeze yisaba ubutumire bwanjye, kikanavuga kandi ko n'imbere ya Michel Kafando hari abandi bari bamaze gutanga imihoho, atumva nka Jean-Marc Denomas nawe yari yagenywe na ONU, nawe akaba yanswe na Leta y'Uburumenye mu mwaka wa 2016. Tugeze ko ONU ivuga ko hari intumwa zitanu zose zimaze kurumvikwa mu Burundi, Burundi bukazitera ibyatsi.
Pierre Clavernier, nkuru urakenuye, utwemere ko tuza kongera amakuru yacu yo hanyuma, ukabandanya udusesangura utubwira n'ibindi kuri ivyo vya Michel Kafando n'abamubanjirije.
Murakoze cyane, turakoze cyane.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, twerekeza mu kambi ya Rusenda. Ari impunzi z'Abarundi bahungiye muri iyo kambi bakababeshejeho no kurima, bavuga yuko imvura iri kwibononera imirima yabo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyifashe.
Aba Barundi bo muri ingambi yo mu Rusenda iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira, bavuga yuko basanzwe bahinga mu kibaya cya Rusenda imirima yabo y'itomate, iy'ibigori ndetse n'iy'inyumbati, yibasiwe n'amazi y'umugezi wa Rusenda ndetse n'ay'imvura imaze iminsi igwa. Mpawe n'Imana Perusi yarasanzwe ahinga itomate mu Rusenda.
Iyi mvura yaraguye cyane, imaze kugwa induzi ziruzura, imipira atemba, imirima twarimyo yose ikiratwagwa. Ubu turi mu gihombo, nta kintu na kimwe dufise, turahagera turumigwa n'urusazi ruduma gusa. Amatomati twaritwarimye, ibigori twaritwarimye, byose byaratwawe. Ubu turahunyira turifumbereje, nta kintu na kimwe dufise.
Sabushimike Joseph na Sinumva ya Serafina ba muri village ya gatatu yo muri inkambi batangaza yuko amafaranga bari bashoye mu buhinzi yose yahombye kubera imvura nyinshi yangirije ibigori ndetse n'imyumbati bari basanzwe bahinga.
Kwinjiye mu kihombo kubera uwo murima wari impande y'uruzi zari kane zibiri. Hama uwo murima uratwagwa, waratwawe wose, kandi ibigori byabigiye biri mu kugera aho byera, aho umuntu avuna, mugabo umurima wose watwawe kugeza ubu ntara kabona kamwe wahabona.
Mwari mwakoresha amafaranga angana gute?
Nk'ibihumbi mirongo ine cyangwa mirongo itanu. Ariko aho hose twinjiye mu ruhombo, nta kintu na kimwe twakuyemo. Ayo gukotesha nawe twakotesheje ibihumbi mirongo ibiri, birumvikanye ibi n'ibihumbi mirongo ine, byose byaba mu bihumbi mirongo icyenda. Rero urumva twarahombye, ubu ntitugira aho twikora, twatuzi ko turimiye iki kugira ngo tuze turonke natwe icyo tugira akamaro, ariko uno munsi turifumbereje.
Yewe nk'ungene bimeze, narimye karoze bimaze gucira nyuma, ndi mahantu ku gasozi, imvura iguye bica bitwaga, ubwo mpera gukotesha kandi nayabuze.
Nyandwi Andre ahinga ruguru ya Rusenda iwe na bagenzi be, hari icyo basaba amashyirahamwe mu nkambi ashinzwe impunzi.
Jeno saba yuko senere yo mfasha ikandonsa umurimo watwawe, kuko narahombye cyane, bakaduha icyo dufasha, kuko nje tworiye imbuto n'udufanga tudufasha mu kurima, kuko twatanze amafaranga turakotesha n'ababembe tukodufaranga muri yataye.
Twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya DRA ari naryo rishinzwe gufasha abahinzi bo muri iyi nkambi, kugira ngo batubwire icyo bateganya gufasha aba bahinzi bahuye n'iki kibazo. Ntibyadukundira. Mwamenya yuko ubusanzwe impunzi z'Abarundi zo muri iyi nkambi zikunze kwitabira ubuhinzi bw'imboga, imyumbati, ibigori ndetse n'ibijumba, mu rwego rwo kunganira ibifungurwa bahabwa n'ishyirahamwe rya PAMU ndetse no kwikemura ibibazo bagenda bahura nabyo muri iyi nkambi. Vedaste Ngabo, ku bw'Ijwi rya Amerika, mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabo arakenewe, niyo ngaha duceye dusozerera, ariko abadufatiye mu mva heno mu njahe ngende ndabibukije ko bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu Burundi n'umushoferi wabo bagiye kubandanya bapfunzwe. Sentare nkuru y'intara ya Bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanya. Watanguje ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari nkuru y'incamugongo ku banyamwuga. Mwakoze nshuti bakunze kutwumviriza. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe hamwe na engineer Joe bafatikanje muhinga bw'ivyuma je mwumva kuri micro na Lidiane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje bandi turi kumwe mu ruganda rurashikiriza makuru ikirundi n'ikinyarwanda ku ijuru rya Amerika tuvuze kuruhanirwa twongera tubatumira mu biganiro byacu biri imbere muri ivyo harimo muri isanga y'igice saha 10 saa 12 amakuru azobagezweho mu karere igice saha 1 n'iminota 30 nayo ayagezweho ku isi byose mukabisanga no kuri YouTube ariyo VOA radio yacu. Ababandanye kudutega matwi mu masegonda make saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha.